mandenye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu iganiro veno genekerezo rya 14 ukwezi n'ukwindwi muri 2018 hano muri studio indwi muri kumwe na Jordan na hazungiye kuremesha ikiganiro muri isanga muza kumva ku mirongo migufi ya shortwaves ko ari mu Burundi mu gihugu cy'u Rwanda turi kwijana kane n'ibice bitatu ku mirongo ya FM turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nchuti bakunzi murabimenyereye yuko imisi yose ya gatandatu na mutumire tuba tubafitiye ahubwo mwebwe nimwe muba mudufiti murabatumire bacu aho mutubwira makuru ariko aravugwa ahiwanyu amakuru yabaye ahatandukanye tutabashikirije mukongera mukanatubwira kandi ico mugona kuyo twabashikirije mu ndwi turiko turasozera urubugani rwanyu mukamufise aka numero ka WhatsApp murashobora kutubipa gutyo tukabahamagara hama mukatubwira ayo makuru inumero ya acu ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe turatangurira kuri kano karirimbo ka Sapi
Chakaviri umindu ke undi umutima Nao kwisari ko bimeze Buri umuntu arindi chakunda Ni wabona nkukoshereje Umbabarire cyane Kuko kwisi nawe uri perfect Jewe nawe turabantu Baby soyez joyeuse Club Nirvana na La Costa Beach Nusuba wari wa cookie in the bar boy Lover lover cookies and okuba gore babanu Nakuhai umutima wanje sengi mana na ira kumba Ni wabona nkuko shereje umbabarire cyane Kuko kwisi na uri perfect Jewe nawe turabantu
Trafise umukunzi w'ijwi rya Amerika ku murongo wa mbere ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga. Ijwi rya Amerika muratwumva? Akazina kawe hama uherereye?
Nitwa Mitera Furere.
Mhm.
Nabamerereye ku Ruyenzi rwose nishimiye byimva mutima kuvugira ku ijwi rya Amerika.
Yego.
kuko maze gihe mbumva imyaka igeze muri 3 gutuka 2023 kugera uyu munsi nibwo rwose mbaje kubafatisha ndishimye ku byo mwe mutabyumva aba rero nagira ngo cyo navuga ku makuru mwagiye mutunyurizaho urebye icyo ngira ngo mvuge ejo na kwishyura ni iki gitero kimaze bizimaze n'iterabaze n'iminsi ibano mu ntara y'amajyepfo mu Rwanda ushishore neza ukareba usanga ibi bitero biba bifite imvo za politiki ariko bikaba abantu ngiye mbona kubwo njye se muzikanye mbona abantu babitera bava nko mu Rwanda cyumva ngo bava mu Burundi ngo bava hehe mbona barengana ngiye mbona bitwa abanyarwanda ariho njye mbona biva kuko niba uyu munsi niyo numva mutazima kubavuga yuko imuhanga bongeye bakahatera
uno munsi kwa gatandatu canke ni mu minsi ya hertz
iri joro ryakeye
makuru ntiturashobora kuyaronka twebwe
ngeneri banyumva mu itangazamakuru niba byavuzwe nuko icyumvikana cyo nuko bitari twabanyarwanda dukwiye kwishakamo umuti kurenza uko twakwitwaramo umwikomo abanyamahanga n'abarundi dukunda kuvuga cyangwa niho ngo abateranwa n'abo batuka njye mbona atari byo ahubwo biri hano mu Rwanda twebwe abanyarwanda dukwiye kureba kure
ariko urumva ko atanamatohoza arakogwa n'ayakozwe bavuga yuko bafise iyo baturutse ntitwo byemeza yuko baba baturutse ngaho mu Rwanda urakoze cyane mitero
ejo kare kuri flash bavuze yuko ejo bundi uvugira ingabo yavuze yuko ari intera hamwe za zikihisha mu bashonje ubwo se ubwo bavuga yuko ateye gute amatora atakoze ubwo bo ni bya nyu byangu by'umutekano byo kubere kubitangaza gusa nyine twe nkanya cyo guhatara dutegeje tuzatwumva icyo zatugezaho gusa nyine byamba shini bijyamwe ka rwose mutugize ibiganiro byiza bisukuye
urakoze ugira umunsi mwiza miterra
namwe
turafise kandi n'uyundi ari ku murongo ikaze ku ijuri Amerika
ndabumba cyane murakoze namwe isangwe kunyakira murakoze cyane
uherereye he hamana akazina kawe
ego nitwa Ngabira Noadere nkaba mperereye mu ntara ya Rumonge aho ni muri komine Buyengera
Adelanga mu Rumonge havugwa make
aha mu Rumonge nta nkeka na marame aho mperereye aho ngeze amasho na mahoro kabisa intari iratekanye cyane gose
namakuru canke ni vyumviro utuzaniye uno munsi
uno munsi jewe nashaka ubwa mbere gushima cyane gose nicaka indi kiguma kigaruka nkuko ijwi rya Amerika musanzwe musitaho kugira tubandanye tuguma tumviriza ibiganiro atankeka yari nk'intererano canke usobora guhura ico kibazo co bakihari ntazi ko gusa kihari mu dukerereye group abantu bafite nk'ama WhatsApp bashobora kuza baratoramo ibiganiro bitandukanye nabyo byodufasha habeho groupe ya WhatsApp
tuzobikora turiko turavyigahama ni twamenya tuburonse ingene bishobora gukoreka ku buryo byorohera abatwumviriza amakuru bakaronka ku mwanya tuzoheza tubabarira
yego ni ibintu numva ko byo bari byiza cyane hanyuma nta kindi numva nokongera ko atari gushima ku kuntu musita aho abantu wanyu nuko kabisa muhezagi
ubwira umunsi mwiza
cyo kimwe namwe
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu nshuti bakunzi tubaha akanya mukatubwira amakuru atandukanye avugwa ahiwanyu mukongera kandi mukagira n'ico muvuze kuyo tuba twabashikirije muri nondwi turiko turasozera ukaba ufise ka WhatsApp yo kurumva iradio ushaka ko duguhamagara utubipe kuri guteranya rimwe kabiri busa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe Twasundi mukunzi w'ijwi ry'Amerika ku murongo wa telefone ikaze.
Hello.
Ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Yego me na mahoro
frère. Turakomeye aho uherereye n'akazina kawe?
Go, ni sasa ndiyumva donashe.
nkaba ntemerereye mu ntara ya Bubanza.
Havugwa amakinga y'Ibubanza mu Burundi ga Donatien.
Ngo ngai Bubanza mu bisanzwe twaraye neza.
Mhm.
Kereka gusa hariho akagorane kamwe.
Mhm.
Kabaye mu gice cy'ubutungane.
Mhm.
Ngo aho umuntu yaburanye urubanza.
Mhm.
Ararutinda.
Mhm.
Arutinze buryo baburana akagira ibintu by'amanyanga yagiye yuba bamuhamagaye ajya mu gara.
Ubwo rubanza rwarugweke.
Rwarugutongo.
Eh.
Bo bace baramufunga, baramurenganya, nuko twese turahaguruka abantu turavuga tuti nta kuntu wo burana urubanza ngo rutinde hanyuma ukijya mu gara. Reka tugerageze tusohoze amakopi y'ubwo rubanza. Yereka bageke ubutungane. Abashamanda nabo nyine bayabonye barumiwe baravuga bati uyu muntu ariko aragira ibiti mwategeza kumwitwarira kwa procureri buri bageza kumwitwarira ije kuwa mbere.
None ibintu byagiye guhera gute yarapfunguwe canke?
Bo aho bisakariye bikaboneka na yuko yarenganijwe cyane inzego zarabibayo mwacu ararekugwa. Ubari muhira aridegembya.
Ubundi amata.
Ariko yararutsinze bamuhaye convocation bahamagaza uyo muntu wundi yamufungisha yuko yoca agenda kuwa mbere ryo ku itariki 16 kuza gutera igikumu kuko rubanza kuko arumenyeshwe
ha mu bundi ga donasi izo ingorane z'amatongo nizikunze kuvugwa cyane ngaho muri bubanza canke n'ibintu bitari bya misi yose
yakunze kuvugwa muri rusange. Ego aho umuntu usanga rushijwe gacaza n'ibindi byo hambavu cyo gufata n'utuntu ko kugira utuntu tutameze neza agacagira inyita tutameze neza kugira hariya ibubanza.
Urakoze ugira umunsi mwiza ngaho ibubanza rero.
Ego gusa mugabo ni uko gutinjego cyo bibifatamo neza bikabitwaramo neza uhariye nko kurongoye ubutungane mu ntara ya Bubanza. Acha bitwaramo neza ugatusanga rero biragiye ku murongo.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Nane mugire ibyo imukunze n'akabuhora.
Ejo giye muri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Sanga. Tafse wundi mukunzi w'Ijwi ry'Amerika ku murongo ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Ego aho uherere n'akazina kawe?
Ni Desire Bujumbura mu mesoze.
Desire Bujumbura haravugwa make.
Ni saha te kanyi mu mesoze tubona uratse gusaha izo bari byinshi nagiye ari mu kiringo cy'iki tubibona ko biba ari kaze.
Mhm. Akavura kare karabonetse mu gihe cy'imvura canke.
Yego uretse gusa ko kari kaba kari mu kiringo musanzwe kiringo cyacu cyari cyari ku mugabo karabaye hari igice kaba kenshi n'ahandi kaba gake.
Nuko rero uno munsi n'amakuru tuzaniye ni byumviro kuye twashikirije cyane.
Ni byumviro kuye mwashobora gushikiriza ama kandi n'igisaba umuntu yotura
nduga ku ijambo
muri rusange mwashobora gushikiriza harimo ayoba yari ukuri ayandi ugasanga twofuka tuti mwashobora gushika ku rubuga neza ngo mubone kugira ngo mbanze muravuga neza ko hari biba usanga n'ashashe amazi y'umutekano n'ibitabivuga byose ngo mbone ko neza
ni igiki kitavuzwe mu byo twategerezwa kuvuga.
Naho usanga ari abantu bamwe bamwe baba bahotewe hanyuma mugabo ngo nimuvuge neza baba babikoze.
Akarorero ka hafi
Kaka hafi ni abako nka oro antenne umuntu yokagira yokatanga neza.
Wamaze kubivugira kuri antenne ga Desire ntiwavusanga uriko uragiriza ibitari byo.
Oya
eh kuko wavuze ko ari inkuru twatanze
nari mvuge namwe. Ano
ni ukuvuga ariko uri kurumva kuri kuvuga muri rusange ibyo tutavuga ni iki nta muntu aza kumenya icyo ushatse kuvuga Desire.
Oya gusa nuko ni ukurumva ko yaba antena tunakivuga neza ariko nta hanyuma reka tuvuge ku gisabo. Kugisabo ari abantu turondera neza mu rwenya byo kwishotura ugasanga ntituyitora sinzi ingwara ziba zihari
uba uriko wumviriza ku murango canke ku muhingamo
ku muhingamo cyane cyane ku muhingamo bwa mu gatoro umuntu arabitora
Ureka tuzoraba ingene cyane ego ubundi abatwumviriza bari nk'ibujumbura baravuga ko atakibazo bahura navyo uraraba ku radio kawe ko ari impode
anyuma kinyi nacho mwagwiza rekoresponda bakaja kuri tero bakabona siritu ibiba ndonye mu byajye na sekirite mu sanzu ko amakuru ya politiki yo urabona nayo ni ibyo mbwe bya sekirite usanga hari ibiba bidashaka kumenyekana nibyo mbwa n'umuntu ashaka kuvuga oh anteramo namwe mukamenye no mubijera
ari nk'ico amenye wotubwira hama abanyagihugu aba bamenyesha makuru bacu bagatohoza ukuri kukamenyekana ariko urumva ko atawotanga inkuru atishikiye ku rubuga urakoze cyane Desire ugira umunsi mwiza
atwese
turase kandi na Frederico ku murongo Frederico ikaze
niriwe neza Diane
urakomeye
yego ndakomeye neza
aho uherereye hama ucuduga ku ijambo
ndi mu ntara ya Ngozi neza neza mu rugendo rw'akazi hanyuma icyo nashaka kubashikiriza nkuru shashe nashaka kubashikiriza muri iyo minsi hari inama iheruka kubera mu Kayanza kurejejwe n'umushingamateka Giraze Ndabirabe n'umushikiranganje umwe ndamwibagije yarajejwe iyo nama bayitumiyemo nk'abakuru b'imitumba bose mu ntara ya Kayanza babaha ubutumwa bwo kugenda bashikira abanyagihugu bababwira yuko kubera ngo bahamaze iminsi hariko harakwiragiza ngo inzandiko kuri rwa buhingangurukana bumenyi kuvugirwa n'abanyagihugu ngo bavuga yuko umukuru w'igihugu atitoje yuko ngo bazoja mu mabarabara abandi ngo bagende nyine ngo bakore ibintu nyine by'akajagari mugabo nawe yarababariye ati mubaho ubutumwa atumanye abakuru b'imitumba ati mubaho ubutumwa mubabwire yuko je namaze gusezeranya abarundi n'amakungu ngo ni imana yuko je ntazorenga kubyo nasezeranye hanyuma rero abakuru b'imitumba turabashimira cyane kuko ku munsi wa kane itariki 12 ku bakuru bose b'imitumba bo mu ntara ya Kayanza bamwe barabisigurira bene igihugu ya mukuru w'umutumba n'icegera cyiwe ni mwihangane umukuru w'igihugu yaramaze gusinya yuko atazoshobora gusubira kwitoza kazobahereza uyundi kandi uwundi tazobakura nk'ibyo yakoreza urumva rero aho nagomba ro kubanza guhumuriza abantu bakigisha amadida nayo kazitoza naha nyine ingozi ndumva yuko bagenda barasigurira abantu bavuga ati mwihangane
ariko uhava unasanga uri kuvugira abutabwiriza kuvugira we tubwira ayo makuru hama ibyo guhumuriza ucubura bibangiriye Frederico
ni kukubera urumva hari abantu benshi ngo bari mu studio ko ngo bandane ngo baravuga yuko bazobiyamiriza ngo kubera ngo iyo ngingo yafashe ngo nta wundi muntu bazakorera nk'ibyo yabakorera mubona nawe yavuze yuko tugiye nzobakorera nk'ibyo ubundi nzobaha atazobakorera nk'ibyo nanjye nabakorera
ubwira umunsi mwiza
yego murakoze cyane ni abantu rero bahora byumvira uko urumva ni abariko bamaze imizi ariko barabisigurira abantu bose babimenye yuko atazokwitoza urumva niyo mirimo irikira kugwa ngo ahambwe yuko cy'urundi muntu arazo hagati cyobe gutembera mu iyi minsi 5 maze ndi mu rugendo rw'akazi
ubwira umunsi mwiza ngaho ingozi
yego murakoze nanga Imana ibahezagi
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga
Ibintu nibishakwa ahari uza kubimenya nuba warasize gusa baby erega nange ndakumva oya sinurenganya byari bihe bigoye kwicira gisazi mu maso kandi uri maso y'inyana Ibyari kuramba
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu muri isanga by'ukuri aho mutubwira makuru ariko aravugwa ngaha iwanyu mu kibano mukagira n'ico muvuze ku makuru twa twabashikirije munzu ituriko turasozera turashiramo kandi n'uturimbo dutandukanye tukibaza yuko aho muri tubafasha kugira umunsi mwiza.
So let me talk to you before that time. Yeah. Let me whisper something sweet, sweet, babe. I'm better, better, better when I'm close to you. I'm better, feeling better.
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turase kandi na Edouard ku murongo Edouard Ikaze. Edouard uratwumva? Ego aho uherereye ni he?
Mu ntara y'Kirundo muri komine Ntega.
Mu ntara ya Kirundo muri Ntega haravugwa makiga Edouard.
Nakenye aravugwa Cote d'Ivoire icyo ba icyo final.
Ushigikiye nde?
Ushigikiye
u France.
Cyane uko abahanga mu mupira bose baratashe Cristiano Messi bajya ba Suarez bose baratashe harimo abantu abasigaye muri Coupe du Monde n'abantu utyo kwitegeka ko bashaka muri kumwe finale.
Nuko rero hama ayandi makuru yo mu Kirundo canke ico gira kuyagiye aravugwa ku ijwi rya Amerika
nico mvuga ku ijwi rya Amerika cyashitse kandi munyeshure nde muri vacances vuba kutsaiti kandi wagiye ku kigi cya Amerika kandi cyane kivuga ku bijyanye na ruswa. Ko kwanya ruswa ujya muri hamwe ati naravutse mu mushira kugwanya ruswa usaje simura ku bintu bigwana ko abayijya ni wari mu butegetsi nyene. Ko nta munyagi ugasanga yajya ruswa.
Wowe ukabona ko kubgwawe byogenda gute narijya kuvuze yukuri ku ntebe y'ishuri urumva kuri Burundi bwa none n'ubwejo ubonaho kugikiho kindugwa iki ari nkahamwe ushikirirwe ubwo gutegeka cyangwa gafata ukaja mu bibanza bitandukanye bifata ingingo
Sajeno kwa kwa hizi kwa kwa patriotisme wa nyumwaneshi kwa mungi kwa ruka.
Gukundi gihugu?
Yego. Kuko kwa kagwishi niti gihe, sangawezi wa temera kuwa Abarundi, sewa temera kwa wani Afrika. Sangawezi wa kagwishi niti gihe, wa temera chane kuwa ti, sangawezi wa kagwishi niti mashire mungu. Uwazi wa kagwishi wa kuwa ti, usha kwa mungi ugunwa mungu, hatuwa kukwishi niti kwenye.
Urakoze rero ugira umunsi mwiza Edouard ngaho mu Kirundo kandi tukwifurize n'uburuhukiro bwiza.
Urakoze.
Yego. Tose kundi murongo wa telefone ngingo, ngingo ikaze ku juri ya Amerika.
Urakoze cyane.
Ah urakomeye.
Turaho turaho.
Uherereye he ga ngingo?
Nitwa Byiringiro Tito.
Ya ubyiringiro bari bambariye ngo ni ngingo muhinga bw'ivyumura dutunga. Na kibazo uherereye hino ni gabyiringiro.
Mu Rwanda mu kare ka Bugesera amenge ya Rwego.
Haravugwa amakinga aho mu Rwanda.
Amahoro turashima. Nishimiye ko nyine.
Sabwe? Iju gya uri kore acika byiringiro urashaka kuguma hamwe kugira ngo dushobe kumva ko twumvikana neza.
Yego murakoze.
Uti wishimiye kuvugira ku Iju gya America?
Ubu nibwo bwa mbere bafatishije. Abandi mo mbashimira cyane ku biganiro byose mutugezaho. Hano mu murenge wa Rwero aho mperereye rwose mu Rwanda nta kibazo. Meze neza.
Urakoze cyane byiringiro ugira umunsi mwiza kandi twibaza yuko nubwo ari ubwa mbere uvuze kuvuge ku ino radio tugiye kukugumana mu banywanyi badukurikiranira hagufi kandi bakatuba hafi mu biganiro bitandukanye urakoze cyane
yego murakoze namwe mugire weekend nziza
ya twese Ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu nta mutumire mwese mamuri abatumire bacu aho muri hatandukanye mahanga hatandukanye mu bihugu bitandukanye mutubwira makuru avugwa mwiboneye tutashwe kubashikiriza ayo twabashikirije nayo mukagira ico muyavuga ko
Change my life, oh, from bad to good. Do you know, oh, how far I could go to show you how much I love you? Yeah, how much I love you. Yeah. Baby, now we see, yeah, to the home. Baby, now I've got no boss, ever to the home. Now, now, I wanna be the black button on your dress. The open and close, the way to your heart. I wanna be the black button.
Tase nundi munywanyi w'Ijwi rya Amerika ari kundi murongo wa telefoni kaze ha makazina kawe naho herereye.
Ni ndano mu karere ka Kamonyi mu ntara ya Majyepfo.
Akazina kawe mu karere ka Kamonyi.
Nitwa Rui Michel.
Rui Michel.
Ubu nitwa Rui Michel ariko nago mungi.
Mu muhinga bw'ivyuma hariho aga telefone kawe ntibari bakashoboye kukamenya no munsi.
Yego mama uraho neza
Ndashimira Imana tagihindutse je nabonye bucangira ruraza kwira
Ni Diane tuvugare witwa Diane
Yego
Diane ora
ndakomeye ndashima.
Yese shime.
Louis Michel.
Yego shiki.
Haravugwa makinga ho mu karere ka Kamonyi.
Ubundi mu karere ka Kamonyi no mwana ramagefu. Ubundi kuri santere hanu yepe mwitaba. Ano mu karere ka Kamonyi gose turaryohewe. Abisha tumirewe neza. Amakuru ni meza cyane. Ufite yakoze. Ufite izuba ry'imeshi. Ayo no kuferera komeye cyane n'izuba rikomeye cyane. Ariko kame urumva ko bigomba kubaho. Uziko uzi n'imvura yadukoreye. Ano mu karere kacu imvura yatwiciye abantu, dutwarira ibintu, dutwarira imyaka, kugira gute.
None ubu unye byifashe gute, mwarashoboye kuronka utwo mukura mu mirima ko wumva byari byarangiritse mu gihe c'imvura ga Louis Michel?
Kabisa rwose, utuntu twasigayemo dukeya. Utwangira isarura. Asiye ngubu turimo iki gihe kiragiye cyo kuruka ukwezi kumwe. Kuno kwezi kwa igifuki kwa kane n'ukwa munane. Asiye tu tugatangira igihembwe gishya. Urumva? Ibintu bimeze neza ngira ngo mwabyumvishe. Tumaze iminsi twijije imyaka 24 twibahoye. Nuko Kamonyi twariwe ibyo nongera mbisubiremo. Yakuwa Perezida wa Repubulika yatugejejeho mesaje iryoshye cyane. Mwayumvise se?
Twarayumvise ibyo yavuze. Urakoze, urakoze cyane Louis Michel.
Iyo mesaje yaryoheye Abanyarwanda.
Ugira umunsi mwiza.
Yego,
Diane,
urakoze cyane.
Weekend nziza, Juki. Nawe weekend nziza ngaho uherere mu gihugu cy'u Rwanda.
Yego, mubandi, urakoze cyane.
Ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu akanya kabari kiwanyu nshuti bakunze mwe mama niko muratwumvizaho muri mutubwira amakuru mukongera mukatubwira ni ico muvuga kuyo twabashikirije atandukanye. Isanga ku ijugi ya Amerika uri wa gatandatu urubuga abari gwanyu amakuru avugwa ahiwanyu ico mugira muvuga kuyo tubashikiriza twabashikirije muri ndwi twa turiko turasozera turabashamo kandi n'uturirimbo umuntu mbere yo kubifuriza kugira ka weekend nziza aho muba muherere.
Kama page, yeah. biragashira ugatuza. Yeah, yeah. I find myself on your door. I'm begging, begging, I'm begging, begging my love. Do you believe me, girl? Mbaye wowe matenga yashira kwizera urwongo ukunda. Mbaye wowe,
mbaye wowe amakenga yashira nakwizera urwongo ukunda. Mbaye wowe
impungenge zashira
If you knew how much you mean to me, how close I wanna be to you. Tugenda rimwe kabiri tudasigana twumvikana tutabusanya. Iyaba warebaga mu mutima intugu ndazashira ubwo babuga.
Mutwihanganire, ndabona muhinga bw'ivyuma amatelefone atari ko aradukundira kugira ngo dushobore kubatora aho muri, ariko turabandanya tugerageza uko biza birakunda, turaza turakura umwe umwe. Mukurindira aho muri, mubandanye mutubipa kugira ngo tubahamagare kuri guteranya rimwe ubusa kabiri kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ejo rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuwasise kandi na akazina kiwe ni arakatubwira ku murongo wa telefoni. Ikaze kujugi Amerika.
Ndushe ngiba dinafuye kade na mahoro.
Ego, ahu herereye na kazina kawo.
Ego, de, herereye ubanda na ina kubari. Ego.
Ego, ngo uratukui hanga nila kukongira ngo muhinga bw'ivyuma vya subiye kuguhamagara.
Ego
na chugire weekend nziza.
Ego
mugire umunsi mwiza.
Nakadukeje.
Ego.
Mugire ibyo bwami kogegereje witegure umesi bishura bya Imvurira chagwa muri ya mihana izuari ya charasa ari kwibihe nibikakumare imbaraga z'umutima kuko ubwami bw'Imana bwegereje witegure umesi bishura byawe Ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagira ya jambo gifatiro zizi wibutsa abasigaye begere ya ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuri.
Njogi Amerika, Washington DC, mukirundi no mukinyarwanda. Tuwafise kandi na Armand ku murongo wa telefoni. Kaze Armand.
Wi ndagize mwiriwe mwiriwe.
Yego, aho uherereye hama uduge ku ijambo.
Ni mu gihugu cy'u Burundi.
Amaja heneza na neza. Nimba atari banga.
Ni mu gihugu cy'u Burundi.
Nuvuga aho uherereye.
Ni mu gihugu cy'u Burundi.
Ariko byifashe neza.
Byifashe neza bukebuke nye.
Kumengo uri kuraheza guri kanonega Armand inkore.
Ni telefoni yari nkanze.
Ni telefoni yari ugukanze.
Ego.
No musi namakuru tubwira ni bitekerezo ibyiyumviro kuri twashikirije canke.
Ego ni biba mu gihugu.
Mhm.
Ndashaka kuvuga ku byerekeye cyane cyane abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi. Ukuri biri kuri muri kaminuza y'u Burundi finibaza ko byoba biri kuza bene murango babona batware babona by'ukuri ibyo rero kwe guhagarara abanyeshuri ba kaminuza bazira ngo nuko batari mu bwimo migambwe kanaka ku butegetsi gihe n'ukuri ibi bintu murazi namwe harimo abantu bafunzwe b'abanyeshuri ngo bafatanywe amagena by'ukuri ibintu ibyo bintu babagize sivyo sivyo na gato by'ukuri nk'umuyobozi nabo murumva murazi ko baherutse kumwiyamiriza bavuga ko umuyobozi wa kaminuza ariko ashaka kuremeka inkoni ishusha abo banyeshuri ngo bafatanye ibigwanisho atari ibyo by'ukuri natwe turafite bene wacu biga mu ibyo amashuri ya kaminuza ibyo bintu barabyamagana by'ukuri ko atari byo nibareke guhohotera umuyobozi wa kaminuza nareke guhohotera abanyeshuri ngo nuko bati mu bisanzwe basigwe abanyeshuri bavuga yuko ngo nuko batari kubinjira mu mugambwe ngo uri ku butegetsi umuntu ajya mu mugambwe ashakanye kubamisha amakuru si agahato si ku nguvu hanyuma nkavuga nkaca mvuga byerekeye iko kutajya mu ishyirahamwe rya komesa n'ukuri n'agahombo kanini ku gihugu cy'u Burundi vraiment simbona igituma abantu kwitaba inama yari kugira kamaro igihugu cy'u Burundi n'ukuri birababaje birababaje cyane simbona iherezo rya igihugu cy'u Burundi hanyuma nkavuga ku byerekeye amagara y'abantu naho amagara y'abantu by'ukuri imiti iri kirakena mu bitaro bya leta mu bitaro mu mafarumasi
mu gihugu hose canke aha ni bitaro bimwe ga ama
ni boni nkaho tubwiye kubaza imiti kwa muganga kugira ko tayihari ari imiti idashobora kuronka by'ukuri bari kwikubita gashya n'ikigega n'akimiriya shirama kamebu
komibwo
baravuga ko atamiti bagishishe neza muri ndisiriye baravuga ko none ga abanyagihugu b'abarundi bagiye kubaho gute mu gihe bari ko baravuga ko atamiti ihari kandi natwe turabibona uza kugura muri farumasi ukawubura bakubwira ngo nta wuhari none ga abarundi bagiye kubaho gute bagiye kwivuza gute ntitubona ukuntu bagiye kwivuza mu gihe leta yonyine yicecekeye ivuga ngo kandi nayo yarabivuze gahirya heza baravuga ko ngo imiti ishobora kuboneka mu mwaka uza urumva
none nk'iyo ugiye kuri farumasi kurondera iyo miti buntu yironke bagusigura ngo ikibazo nyamukuru kiri hehe
bakubwira ko ata miti ihari urumva nta wowe wasubiza iki bakubwira ko ata miti ihari hano nkavuga ati ikindi nacyo leta yari ikwiye mu isanzwe kuvugana n'abantu bashobora kuba bafasha igihugu kugira ngo abanyagihugu ntibagwe mu mporero hanyuma hari ibindi nkavuga ku byerekeye abanyagihugu igihanga abanyagihugu urabona ibinjyane duhitemo ubu hari abantu bashaka gucanamo abanyagihugu baho kubera iki ngo harimo ngo abantu bimukira n'abantu bahavukiye ariko ndashimira umushefu de zone yumva izo ni imisoresore bavuga z'imbonerakure nizo ziri ko ziteranya abanyagihugu ariko hakaba harimo uriya mushefu de zone yavuze yabwiye abanyagihugu ati nyabuna nimwirarire hama muhagarika izo mbonerakure ariko zishaka guteranya abanyagihugu urumva abantu bimukira n'abavukiye bateranywa na n'izo mbonerakure
urakoze cyane aho makuru ibyo byumviro byawe bitandukanye ngira ngo abo byega birabashikira hama ngira hazogira igihindu kubwira umunsi mwiza ngaha mu Burundi kubwira umunsi mwiza urakoze cyane
Ninyaga sanimana
Tuwase kandi na Shadows kumurongo undi wa telefoni kaze kujugi Amerika Shadows.
Mahoro.
Uherereye he?
Umugugu cha Zambia.
Umugugu cha Zambia. Humuli Zambia haravugwa makiga shato.
Hamuli Zambia ya isoko ya wanya ya wanya maanga kwa ya tukoreramo. Jumu jango wa komeja niyo ya raihi.
Ya raihi iye.
Yegome.
Ya turi weni iki?
Chaisiri ni jirame nyeka na jirame nyeka na nyeji chaisiri.
Ni soko ahanini usangi danda izgwa za mngo abaki ya barundi na banyarwanda ni venshi baikora mngo imirimo ya bitanduka anyo.
Mrengenda kujana ikore kwa muna banya mahanga bakwa mu Burundi mu Rwanda na muri Tanzania cyane cyane.
Hanyuma ni soko ikunze kugenderwa barahaza ari benshi.
Ni soko nini cyane ruzya n'uruzya runini rurenze cyane. Ikendeza n'abantu cyane. Kuko bizikurirwamo n'ibintu bitandukanye.
Uko gushuvuga byaratokombeye canke hari habarokwe dukenye.
Hari abashoboye kurokora dukenye kubera byabaye ku murango.
Nuko n'ukwihangana.
Ni bashoboye kubyinya abanyarutse bizinya baragerageza.
No kwihangana cyane wari mu bakorera mu ngaho imirimo yabo ga Shadows.
Ndose mu rada hamwe mariko kesi bidanda cyo twakoresha kandi aho tuzabihorereye kesi kugirangurira aho nyene mu buryo bw'uko yakomeje.
Urakoze cyane kuri amahuru kuri duhaye ugira umunsi mwiza. Juga Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda minota 10 gusa turaza kuba dusozereye ikiganiro muri isanga cuno munsi muri iyo minota 10 isigaye turabandanya tubaha akanya kugira ngo muze kutubwira amakuru ariko aravugwa aho iwanyu canke naho mutubwire ico muvuga kuyo twabashikirije
mubwire ibyo bwami ko gegereje witegure umesi bishura byawe imvurira cyagwa muri ya mihana izuari acharasa ari kwibihe nibikako mama fuku mama mechanic chilisa pano wako baba wali mwengu wali mwema baba wa huruma mpa mbingu na dunia wasala wizo
simatata takusifu takwabudu ndio sababu tasema asante. Nishike mkono nisianguke, nahitaji msaada kutoka kwako, nipe nguvu na uvumilivu Baba.
Tase nundi munyanyi wijugi Amerika kurundi murongo wa telefone ikaze kujugi Amerika.
Ego sane.
Aho herere na kazina kawe?
Yeni ka Ndikumana Juma.
Aha.
Inati vizama nga wa herere muna ya Muranze aliko nsanzi mba mnitikara cha ujende.
Mm-hmm. Na makuru utuzaniye nivyo shaka kutubwira kuyo twagushikirije canke?
Je muri sangi na marimisasa na imaro si numero ndize zako nanze mesha ni telefone ngai girango igiye no cyo cyishikiriza bizaza kare ko nagishikiriza. Ego ariko uyu munsi sinzi ko mwa bazari ndari ari nka kije kana ka yicu mazuma ganira ko bitarudena na pote yundi ko gatuna ri hafi ya
oya nta kibazo ku mwa gatandatu ubundi nta n'umutumire twa dufise abari mwebwe muri abatumire aho mutubwira amakuru yanyu aho muri mukagira ico muvuze no ku makuru tuba twabashikirije mu ndwi turiko turasozera.
Ego ntacho no nakana vuga ngo ngo n'amakuru mu amwa dusubiye gusa ariko nkaho turi no amavuga yuko amakuru ari meza n'umunara muranzaho maze imitiri ndase akagenda ko kuzo amara bindi bibiri kumbo zakagitana kandi abandi mwo. Ego ko ndabibona ko yari abantu baraje kumenya ko bitanze kandi bantu ibintu byose bimeze neza, abanyeshuri baruhutse mu mashuri mato mato n'ayisumbuye icya mbere cy'ayisumbuye barayagiye mu buruhuko. Nabonye umwimbu muri rusange kuri bamwe bagenze neza, abandi nabo biragoragorana nicyo bajya mbavuga kuko nagenda abona. Ego hanyuma kujyanye n'umutekano nacyo navuga yuko muranza mpereye atamidogo ndahumva ijambo ry'Imana riravugwa n'ubu hafi yaho ndi bari mu gikorano cy'ijambo ry'Imana ndamutwara baruwa magaze amavayiziye kubera muranza ndi kubarabara giseza rivuga gitega na Bujumbura baragira amadefense ku byinshi ndabona neza imuranza ari ibintu byiza.
Mbega none Gabonifa aho muramvye uvuga uri ni kuri umugwa mukuru canke ni mu makomi ne hagati y'igihugu?
Bo je na tambuke gato navuye ku mugwa mukuru wa Muramvya ndi nabaye nk'uwandanya nk'ubiza igitega ariko mpagaze ku kaburimbi aho bita mu gatabo na ni yindi ni zone uyu ni zone densire muri komune ya Kiganda ariko ni gice ku kaburimbi.
Aho mu gatabo ubu uri kuravuga ni naho bigeze kuvuga ko utuzu twabo abanyagihugu bahora badandarizamo twari twahiye zarasanuwe barasubiye gutangura udukogwa twabo amaso ahugeza ubona byifashe gute kuko ni na karere ubundi gakuregwamwo imirimo itandukanye uri kuva gatabu za Zambuye.
Ego cyane mu gatabo aho nshobora kugeza amaso ndetse nditegereza ndabona akarere katameze nabi kubera abanyagihugu bari ku mirimo utuduka twabo turuguruye barabandanya imirimo yabo iminsi yose mu gatabo mu masoko navuga yuko ari nga muri akarere ka Muranza babafite isoko iteguye neza babategura isoko neza no kuvugana ahantu ishoboka yuko ashoboka ikintu gitandukanye twinshi bigakunda yuko n'abavuye mu gisagara cya Bujumbura cyangwa cya Gitega bakaza kwarondera ibintu byinshi batumira isoko ifite ibintu byinshi cyane nk'ibyo kurya ibitungwa n'ibindi.
Urakoze cyane. Urakoze Boniface, ugira umunsi mwiza, tukwifurize no kururanirwa mu byo urimo byose.
Murakoze namwe munezerwe.
Life is another when it's ending, you know. Mama, papa, nabagamba about you. Njagalangu webirunji, nakamoto kovimbe.
ring on your finger, and we design your joke. Oh, you're too fine, no. Be a beautiful. See, I'm under your baby, I could sing, you're too simple. Hey, I can never let you go.
I wanna put a ring on your finger.
Nuko rero ncuti bakunze bijo rya Amerika ahani ndonga haduce dusozerera ikiganiro muri sanga cuno munsi twashimire ko mwatwumvirije hama ndushingimire abagize ico baterera abagiye baratanga ivyumviro bitandukanye bakatubwira makuru ko ravugwa iwabo bongera bavuga n'ico bavuga kuyandi yagiye arashikirizwa ijya nino ku ijuru rya Amerika mwakoze mwese yakoze ingenieur hadufaje muhinga bw'ivyuma hamwe na Dan bari kumwe muhinga bw'ivyuma yegeranije amajwi nanje Diane turi kumwe mu biganiro bindi byo mu masaha ari imbere saa 12 ndaza kugaruka kubashikiriza makuru azoba agezeho tubasigiye kano karirimbo I do kashabina nina bafatikanije na baby cool.